Tashimile komanda nyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda mukatwumvira kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika muri Uganda twumvikanya kuri FM 88.9 ya Voice of Muhabura ku isi hose tu live kuri wezi 3 akaburungu radio ya Trovewa akaburungu.com adresse ya Facebook ya Instagram X ni VOA radio yacu ikaze mu kiganiro muri isanga ikiganiro muri isanga cuno munsi magiteguriwe mukaba mugiye gukishikirizwa na Diana Nini Nahazwe nkuko vyama ni kiganiro kiremesherezwa muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndiye hano Kampala Uganda.
Ndiye mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ituka cha politika ni yubahirizwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi biteye impungenge abatari bake muri mwo harimo Ekleziya Katolika biciye mu itangazo ryasomewe mu misa zitandukanye z'amaparoisse yose yegukira Ekleziya Katolika mu Burundi. Inama y'Episkopi Katolika iheruka gushikiriza ijambo yerekana ingene u Burundi bwifashe mu bisata nkoramutima bitandukanye. Mu vya Episkopi Katolika bashikirije muri iryo tangazo harimo ku Burundi bwoshora kugarukana ituze, kurwanya kudahana, kwihanganiranira mu vya politike, kubahiriza agateka kazi na muntu, gufata mu minwe ikibazo c'ubuzima buzimvye, kunagura igisata c'ubutunzi, amafaranga y'agaciro n'ibindi. Muri sanga no munsi rero twatumiye Musenyeri Mukuru Simon Ntamwana yahoze atwara diyoseze nkuru ya Gitega iri ku murwa mukuru wa politike y'u Burundi, akaba yarigeze no gutwara inama ya Episkopi Katolika muri ico gihugu kigwiriyemwo abakatolika. Musenyeri Ntamwana rero tumwakire, ni inararibonye iraza kutuyagira ku bihe vyamuranze yongera nadufasha no gutahura uko Ekleziya Katolika ibwirije gukorana na leta ku neza y'ikibano na Benetro tudasize inyuma ico Ekleziya Katolika igona kwibazo bimwe bimwe. Musenyeri Ntamwana kaze ku ijwi rya Amerika kandi mwakoze kwemera ubutumire bwacu.
Murakoze cyane, turagize bwake, turagize mwiriwe mwebwe mwese muriko murakurikirana ikino kiganiro. Ndabashimira cyane ko tugisangiye.
Murakoze Musenye. Mukanya nari mvuze ko muri inararibonye kandi sinibeshe muri iyo ubu muri mu karuhuko kizabukuru mukabayemo gutega Musenye.
Akaruhuko kizabukuru nyene gatangura gutera ubunebwe, ariko umuntu amazemo amezi 2-4-6 arahava agashikira uburyo bw'uko aba muri ako karuhuko mu kwakira udukorwa tutaremereye mugabo kandi twingira akamaro. Ariko rero jeho ndahiriwe nk'uko bavuga mpiriwe mpishije, nuko kandi mfise umugwi w'abakristu. Umugwi w'abakristu nita umuryango w'abuzuriza mana. Umuryango w'abuzuriza mana nkawushyiramwo amashami atatu, amashami agizwe n'abalayike abakristu basanzwe mu ngo zabo, hakabamwo ishami irye babikira, hakabamo n'ishami y'abasaserdoti. Uwo muryango rero ubu urampa utundu twinshi two gukora kandi ndabihimbariwe ariko kandi ntibagiye gutabara n'eklezia uko nayiragijwe bampamagaye mu butumwa bwo gutanga gutanga ikonfirmasiyo ndagenda canje guhagarikira uwundi mugirwa mweranda niko kuko ivyo rero nivyo ubu nkora ngumva umva mpimbawe nako karuhuko kagaheza kakamba karyo ko gusenga cane cane
muradzamuratwibuka
abo bose bangiriye neza
mu gusenga muradzamuradushamo mutwibuka muri uwo muryango harimwo impfuvyi iyo tuvuze impfuvyi haba harimwo izi ntambara haba harimwo impfuvyi zitandukanye turaza kubigaruka ko handi hato musenye ariko harya inama y'abepiskopi katolika mu Burundi mwayitwaye imyaka ingahe kuko mwari mutubwiye ati umuntu araruhuka barayakoze bitandukanye byinshi rega kuva ku ya myaka mwinjira muri eklezia katolika kugira ngo mutangure ibikorwa bitandukanye mwayimaze mwe imyaka ingahe muyitwara inama y'abepiskopi katolika
ukurongora inama y'abepiskopi nyezina ndabimazemo imyaka 12 kubera ko nyene hari mu bihe bitoroshe hanyuma rero bagenzaje barasaba yuko nomara iyo myaka mu bisanzwe nta umara iyo myaka yose twama tumara imyaka 6 ariko nyene mu bihe bitoroshe tubona yuko abepiskopi babona yuko ari byiza ko bidahinduka birashoboka nibyo rero byashobokeye nibyo byanditse
barabizeye
ariko kandi naratwaye n'inama ihuza abepiskopi b'akarere ka Kongo Repubulika Demokratike ya Kongo hamwe n'u Rwanda n'u Burundi iyindi myaka 6 ibyo byose rero bigatuma bagira ingendo nyinshi cyane amanama menshi cyane mugabo Imana ishimwe byarashobotse noneho iraba
ni nyuma y'imyaka rero 12 mutubwiye haba mu Burundi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo muri mu mabanga yo kuyobora igihugu c'Imana mu butumwa bw'umwungire niki mwama mwibuka co bacara bashitse ku mutima kikabanyuraga musenye aga telefone ka musenyeri Simon Ntamwana karavuyemwo ariko muhinga bw'ivyuma babidufashijemwo basubire bamuturondere turiko tuvugana haherereye I Vaticano muri kano kanya yagiye mu butumwa bw'ibi bwa misi yose baramuturonderera kugira ngo agaruke atwishwe ku bibazo bitandukanye dufise n'ivyo namwe bwe mufise kuri Facebook yacu mukaba muriko muradukurikira mushaka guterera ivyumviro mushaka kubaza ibitandukanye muturungikire ama numero yanyu ya telefone mubicishije kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu turarindira ko muhinga bw'ivyuma batugarukiranira musenyeri Simon Ntamwana kugira ngo abandanye atwishura utubazo dutandukanye haba mu vyamuranze mu buzima bwiwe akiri mu mabanga atandukanye yajejeshejwe na Eklezia Katolika mu gihugu cyo Burundi yanavyivugiye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo birumvikana ko hari byinshi yagiye acamwo hari politike zitandukanye z'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko byose turaza kubigaruka ko aragarutse ku murongo wa telefone musenye muratu ego muratu babarira ivyuma ntibisezerana ariko ndanasaba imbabazi abakunzi b'ijuru rya Amerika sinzi ngene byari bigenza ariko ni byiza ko mugarutse ariko ndavuga nti muri iyo myaka yose mwaciye mu haba mu Burundi no muri Repubulika Demokarasi ya Kongo birumvikana u Rwanda mwarahakure n'ahandi ni igiki cabanyuze cabashitse ku mutima mukavuga muti iki kintu muri ino myaka namaze ndongoye igihugu c'Imana sinzovyibagira
burya akarere ka Afrika yo hagati karafise uburyohe bwako cyane cyane mu biraba ubuzima bw'Eklezia Katolika nibwira yuko ako karere kari mu turere twa Afrika twagize bakwiriye umugisha w'Imana karonka abantu benshi bakira neza Ekleziya Gatolika haba muri Congo iharanira demokratike demokrasi haba mu Rwanda haba mu Burundi abakristo ba Gatolika nibo benshi niho rero icyampimbaye rwose mu buzima bwanje kwabaye guherekeza abo bakristo mu kwemera kwabo kwatumye bamenya ingene iteka ry'umuntu ringana ingene ryotezwa imbere ingene twogenda turagitwara ariko kubuke uko bwije icyo rero kiraheza kirampimbara cyane ari nacyo cyagiye cyagiye mu mutima mu ntimatima y'ubutumwa bwanje kugerageza gukomeza iteka ry'umuntu umuntu rero umuntu nk'uko tumusanga mu ijambo ry'Imana ngiyo indoto namye fise ngintumbero nuno munsi ngumana mu mutima wanje kugira ngo ndabe ko uwo muntu twumuteza imbere twumubaha twumukunda ukabwiriza gukundwa ntiduhave tumwitiranya n'ibindi ntiduhave dukurikirana izindi nyungu ataco ziri buzanire koko abantu atari imbere ukubaryanisha
murakoze cyane
uko dushobora kubibona
ego murakoze cyane Musenyeri Simoni nta mwana mu nkundire gato nkubitire ku mirongo ya telefone hari abanyagihugu bafite tubazo bibariza turakira Izahake Izahake ikaze kuje ku America Izahake uratwumva
ndabumva neza cyane ndi muri Kenya
yego akabazo kawe
ikibazo cyanje kijyanye ngomba kubaza nyakubahwa Musenyeri Lega Burundi ukuvaho jewe by'imyaka 2000 ni donc by'imyaka 35 y'amavuko bitandwe dushaka kumenya Burundi buri ko buvahe bujahe twebwe kubajene bigiye ku myaka dufise n'ubuzima buhanze igihugu uno munsi akoze ikibazo cyane n'iki
Izahake aho mujana aho muva ubiruranishije mu kimwe byo kwemera Imana canke mu cyo gisata
Monsikurira neza gatoyi mukambwira ikiganiro aho kivuye naho gishyize ubugene kugira ngo
yariko aratubwira bimwe mu byashoboye kurangura mbwa wibaza yuko akabazo kawushaka kwa kwishura aruranishije kuki wifuza ko akabazo kawe Musenyeri nta mwana kishura aruranishije kuki ukuze mu bwahe bwo kwemera bwa politike canke bwige
bukwemera mu kuri Ekleziya Gatolika turavye itangazo Ekleziya Gatolika yasohoye
urakoze cyane ngira umunsi mwiza ku telefone yewe yari kuri anatume na matwi turasaba imbabazi nimba namwe byababangamiye mu matwi Musenyeri avuze ku itangazo ryasohotse ngira yavuga ryatangazo riheruka gusohorwa n'inama y'Abepiskopi Katolika mu Burundi aho berekanye ico uko babona Uburundi ubuzima bw'Uburundi mu bisata bitandukanye ubutunzi agateka kazi na muntu n'ibindi mu mwishure uwo mukunzi w'ijwi rya Amerika amagari muri Kenya
iteka ry'umuntu iteka ry'umuntu kuri twebwe umuryango w'Ekleziya Gatolika nagahambaye iteka ry'umuntu ntirishobora gutandukana no kwemera kwiwe ndiruko kwemera naho kutoba ukw'Ekleziya Gatolika naho kutoba ukw'Ekleziya Gatolika niyo umuntu yemera Imana akemera yuko ariyo ndemye nuko imuho buzima atariwe atariwe ariko ari ikibanza hagati ya bene wabo mugabo agisangiye nabo kuko Imana yabashatse bombi yabakunze bose iryo teka rero iryo teka niryo nshatse kukwishyura ku mugenzi iryo teka nta ushobora kuri komakoma nta urifitiye nta ufite uburenganzira bwo kuri hutaza bwo kuri mugaza bwo kuri aba itisho rihiritse nk'ukumengo niwe arigaba ego abantu turazi twese yuko babanye bashobora bashobora kubwiririkanya bagashobora gushika ku neza ibahuza nkuko kandi bishobora kubangira kuri uko kubwiririkanya ugasanga bararyanye mu gihe rero bibashikiye no ngaho iryo teka niryo baza bagarukira naho twashwe naho twaryanye naho twagiriraniye nabi tugaruke n'ingoga kuryubahiriza kurikunda ni naho mbere dushobora gutezanya imbere nk'uko umuntu wese abyipfunza.
Iryo teka gifashe gute kubwanyuga Musenyeri mu Burundi ariko yegereza amatora muri 2025 2027 tugarutse muri rya tangazo ry'abungere ba Ekleziya Katolika mu gihugu cy'u Burundi kubwanya iryo teka gifashe gute?
Nibwira yuko tugenda natwe dutera imbere mu kumenya yuko umuntu ariko atihabwa nk'uko n'abakurambere bacu basokuru banyokuru bagenda barabitureresha babirereshe abaje imbere yacu bakababwira neza yuko umuntu ariko atihabwa. Icyo gihe rero umuntu ariko atihabwa araheza koko akubahwa mu burenganzira bwo kubaho akubahwa mu burenganzira bwiwe bwo kuvuga icyo yiyumvira icarota nawe kugira ngo amererwe neza nuko mu kugenda afise ibyunganira iryo teka aho hose ari mu kumubungabungira amagara ari mu kumusigamira utwo atunze ari mu kuduteza imbere ari mu kibano cyiza ibyo byose bikabwirizwa kugenda byubahirizwa kubera rya teka. Mu Burundi rero hariho ibibi bikomeretsa hari abarikomeretsa bari mu kibano gisanzwe naraye numvise yuko hari abantu babiri bapfuye bakurikirana muri komini Bugendana bishwe kandi ari abo muri CNDD-FDD byarambabaje cyane kuko narinda bazi kumva yuko bishwe gutyo jewe n'ukuri biranyereka ingene tukiri mu ishamba ry'ukwicana tukiri mu ishamba hari itegeko ari irya rindi akaruta kandi karakamira birakabura ibyo nyine nibyo bitobaye. Ariko kandi no mu ntwaro turabona abirekura bagaheza bakagirira n'aba babanyi babo bakagirira n'abo bamye bakorana nuko bakabakanga ibyo rero nabyo nyine biratumba rya teka ryononekara ni nacu abo bungere bacu bahavuye bagira batemwe oya n'ukuri nde dushobora kunumba cyane cyane abantu bagiye gufata ingingo zihambaye mu mwaka umwe cyangwa mu myaka ibiri ziraba ugutwara igihugu cyacu byoba byiza babimenye kugira ngo babihubure. Kandi nibwira yuko aho kubwanje baragize neza cyane kutwibutsa icyo dutegerezwa kutwibutsa icyo twogwanira aho twoba turi hose baba rero abatwara baba batwarwa nibubahe iryo teka ry'umuntu mu mpande zaryo zose niba mbere gushika naho n'ubu batiyumvira kumwe badashobora kumuryagumba ngo nuko batiyumvira kumwe kuko aho tuzatubwo turakomeretsa ya nama twigira yo kuba abanyedemokarasi yo yukuba yuko soneranira mu kugenda twubahiranira ibyumviro byacu bya politiki.
Yego. None ga musenye kuri ibyo byose mutubwiye abo bibugendana abandi batandukanye bavuzwe hirya no hino mu Burundi utundi tunenge twagiye turadumwa kuri tokini inama nkuru ya Episcopi Katolika mu itangazo ryabo ku bwanyu mwibaza ko intandaro yayo mabi atandukanye Burundi bwagiye buracamwe n'ubu mukaba muvuga muri Kiliziya Katolika ko akihari ari kintandaro niki
Emre kubganje narabivuze harashize utusi kubganje nuko abantu bagenda bararyanira amatungo abo badutwara cyane cyane usanga ariho ariho baduha ako karorero kukuryanira amatungo kukusenekera kanaka kuko yoba afise utuka twinshi cyanke utundi dutungwa twinshi ugasanga turamukuye ku musozi kubera ko dushaka ko dutabikira muri iryo tunga ryiwe kandi tugira tuti akabandanya atyo azoturushishwi azoturusha igihagararo zewe nabanye nabanye politike ngirango 80% ku ijana mu bategeka kandi kuva kubo hejuru zengira nti uwo mutima wuhinduka twoshobora n'ukuri kurongora neza buno Burundi nacyo kikaba igihugu giheka abana bacu bose kibagaburira neza kibitwararika bose atanumwe avuyemo uko kwikunda rero uko gushaka kurundarunda amatungo ngo aziwanje honyine ku mubanyi ntagende kururi ya wundi wo kumutumba ukurikira ntihagire ikiboneka kimuha iteka ivyo iyo nyifato niyo je nibwira ko yadukwegeye amabi yose tubona mu Burundi.
Murakoze ku muco muduhaye dusubire ku mirongo ya telefone twakira Jean Pacifique. Jean Pacifique ikaze nawe dusangira ikiyago na Musenyeri Simoni Ntamwana yaduteye iteka yo kuba muri sanga y'uno munsi. Uherega Jean Pacifique.
Mwerewe neza ndinda baramutse. Mwerewe wa Zambia mwa mukuru wa Rusaka.
Akabazo kawe.
Akabazo ahubwo nanubwo akabazo ahubwo nashaka hanini nange icyumviro cyangwa igitekerezo cyanjye. Icyumviro cyanjye cyangwa igitekerezo cyanjye mfite ubwo igihugu cyangwa kugira ati butandukanye ubutunzi bwacu bw'igihugu twakumvikana nyine ukuntu kwitangira kuko byose ni byacu nta kuvuga ngo bariya ngo biherekanye bonyine cyangwa abana bo biherekanye bonyine ni naho tubate kungurana ibitekerezo kuko umuntu umwe ari wafashe ikintu akakiyerekana wenyine usanga nta kintu ari kushika ariko bibaye ngombwa ko babisangira bose tanga ibitekerezo bagenda bungurana ibitekerezo bagitanga ibintu biri kugenda neza.
Urakoze cyane. Urakoze cyane Jean Pacifique ngaho muri Zambia. Jules nawe uratwumva? Jules uratwumva? Jules mwinga bw'ivyuma abadiko baragerageza kumva ko Jules bumwumva. Hanyuma rero ga Musenyeri tugarutse ku vyumwe ariko muravuga uno musi mu bindi vya bigihanze u Burundi mwibaza yuko amacakwiri y'ubwoko ari kimwe mu bibazo bivugwa mu Burundi canke ico kibazo co caravuyemo ntikiri muco twokwita ikibazo kifatika kihari.
Kubwanje amacakubiri y'ubwoko azanwa n'icyo mbejeje kuvuga kwa kwikunda kwa gushaka kwigarurira amatungo dushoboye kugenda turayora mbere binaciye no mu busuma kenshi kuko twarabonye abatunze abatunze mu mwaka umwe mu myaka ibiri bari mu butumwa bwo gutwara ugasanga bamaze kuronka miliyoni miliyardi kubera ko nyene biba biciye mu nzira itariyo niho rero uko gushaka kuyora amatungo gushaka kuyihereza ko jewe jenyene bica binyosha kuronka akagwi kabagenzi twubwiririkanya kugira ngo bya bindi ntibintakarane kugira ngo bya bindi sindabisamaremo niko rero kugenda gutora mwene wacu cyangwa umubyaranje cyangwa umukwe wanje n'ibindi mwene ivyo ugasanga rero babandi bagiye gutorana batyo bakurikije amaraso yabo bakurikije amamuko yabo ivyo bigaca biba urudubi abandi bakabona yuko ari umugwi hariya wagiye hamwe cyane rero mbere ugasanga bagize bati babandi nabakomoka kuri uriya mundu ibyo rero bigaheza bigakomeza bigatuma abandi biyumvira yuko yoba bari amacakubiri ya moko ku bwanje ayo macakubiri ya moko siyo ari intandaro y'uburyarya buri mu Burundi eka nibwira ko ayo moko atawoza kuyaryanira ko azi neza yuko atayihaye azi neza yuko twese tuvuka nkuko wa mutunzi Yobi yabivuga tuvuka turi gusa turi mburungu ababyeyi bakatwambika nuko utwo izo bafise hanyuma n'igihe dupfuye tugasubira inyuma emwe ata nk'abatu badutekereye ata manoti badutekere badusasiye nk'uko rida akaguma ngaho none rero ndazi neza yuko twuramuka dutegereye yuko iryo tunga ibyo byiza biri mu Burundi byosangirwa bigaheza bigashika kuri bose n'ukuri Uburundi bwotekana Uburundi kandi bwotera imbere n'ingoga ugasanga turashoboye kunganira igihugu kizima mbere n'amakungu agaheza agahimbarwa no kubona umutahe wacu uboneka
hama utwo tunenge dutandukanye kanye dufatiye kuri ya mipaka nayo yugagwa ndaziko mu kwa gatatu abepiskopi ba Kongo b'u Rwanda bahuriye mu Burundi barasohora itangazo bavuga ati yamara Burundi n'u Rwanda ni baraba abanyagihugu abakristo bariko bara habonera makuba kandi ataribo navyo ivyo bintu muvuga kwiga musenyeri gushikaho byanka kumubanya banano yundi imipaka ikugagwa bikaba nk'ico mwise urudubi niko mwavyise
emwe ndibuka ijambo umukuru w'igihugu cacu nyir'icubahiro Evaristo General Evaristo ndayishimiye yavuze ariko aripfuza umubano mwiza hagati y'u Rwanda n'u Burundi ati umubanyi ntakumwiteranya ko niho rero je nogira nti iryo jambo yavuze egome nibwira yuko ridutuma twipfuza yuko ibyo byabaye byo kugara imipaka vyotezura n'ukuri byaragiriye nabi abantu batari bake b'abanyarwanda bigira mu Burundi b'abarundi bigira mu Rwanda bakagaruka bose bakaza basumye kugira ngo bateze imbere utwo bariko barakora kandi boroherwe nibwira ko icyo kintu nkuko twese tuvyipfuza cyo koroha maze ibigoranye by'ukuri bigaheza bikaronderwa iyindi nzira iyindi nyishu atari ukugara amayira kandi tuzingene amasumo yama ari yamari kumubanyi kuko nyene ari umubanyi azi neza icyo nandi makeneye nkuko nandi mbanzi cyakeneye duheza tukagenda turaguranana tukagenda turasangiza nyotwe dufise nicyo gituma rero nicyo choheza kikoroshwa ego byabaye ku ruhande rw'i Burundi umuntu agenda mu Rwanda ashoboye gushikira yuma ashoboye gushikira iyo mipaka barugururirwa hanyuma akagaruka mugabo nibwira yuko n'u Burundi bwo turonderera uburyo twoshobora kukubitira muri icyo gihugu tutarinze gutama.
Murakoze, twakire Olivier ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ego murakoze.
Uherehega Olivier?
Jewe merereye mu Kinyinya.
Kinyinya ni muri mu ntara ya
Bujumbura.
Akabazo kawe rero kwa Musenyeri Simoni Ntamwana, Musenyeri mukuru.
Mbanje kumuramutsa Simoni Ntamwana.
Arakumva.
Nataka ku
ego
ikibazo cyanje kihagaze uko ndashaka kubaza Simoni Ntamwana timbe uko gwiki ni giki yofasha leta ya kino gihe uburyo urabona imipaka ya rugawe ibyitwaje umubano mubi ni giki yofasha kuburyo twebwe abanyagihugu tuteze urigwe nuko kuno vuga imipaka ni giki yohanura leta kugira inkumbe kuko bisanzwe tuzi yuko ari n'umwesikopi mukuru anahanura bikumvikana.
Ubwo ntiyahejeje gutanga impanuro ga Olivier wava umusubiza inyuma. Reka ndagutumije
kubivuga.
Yego, aruheje kubivuga.
Nari mbejeje kubivuga, nibwira yuko ikiganiro cyiza cyoje hagati yabo badutwara ab'i Rwanda n'ab'i Burundi. Ntende umva yuko twoshobora gushika ku nyishu nziza. Kunyisha nziza ego muri kahise turashobora kuba twarahemukiraniye muri turiya kandi bitavuye byanse bikunze ku mutima mubi nicyo gituma nibwira ko ikiganiro cyiza cyoshoboka ntidusiba kubihanura ntidusiba kwerekana ingene ikiganiro umwe n'icyo gishika ku neza n'ingoga ugusumba umukazo ugusumba uko kwiyugarana ku Burundi bw'iki gihe hambavu y'u Rwanda nk'uko n'u Rwanda buhoro buhoro guhava rugira ruti nanjye niyugare maze twe ngaho turi abantu twogira tuti twarabishanije imigongo abarabishanije imigongo imwe baba bashaka nyene kumarana nta kundi baba bashaka kuvana mugabo simbona ingene umuntu yotera u Rwanda ngo arushire hariya cyangwa u Burundi ngo arushire hariya ngo vambavu y'u Rwanda ahubwo ko turi kumwe turondera uburyo bw'uko uko Imana yatwiterekeye hamwe kubandanya tuguterera mbere kukaba kwiza gusumba.
Musenyeri muvuze iby'u Rwanda n'u Burundi muvuze mwebwe abavuga abanyagihugu niki nje niyumvira ba Barundi bari mu ikambi ya Mahama mu Rwanda harabari Mahama harabari muri Tanzania zandutana zande kiriya kibazo coco mu kivuga kwikice impunzi z'abarundi gikwiye gukogwa n'icahe kugira ngo batekanigwaho bari bashobore gutahuka mu gihugu cyabo.
no kuri impunzi ariyo yose uri yagiye ejo yagiye hijya ejo numuntu agowe cyane mu mutima wiwe abatari bakeje narabiboneye ahimahama narababonye nuko aho tantutaza zamkabila naragiyeyo nuko narababonye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abaronse ubuhungiro hariya bagashikayo mbere bagahabwa n'ubwenegihugu burya aho wavukiye emwe hamahagoye hamariho handitse mu mutima aho wabonye ubwa mbere aho wataye uruzogi hama hakumotera nicyo gituma rero impunzi uko zoba ziri kose bozorohereza kugira ngo zigaruke mu Burundi kugira ngo ibyo bishoboke ku ruhande rw'Uburundi nyene ni habe uwo mutima wo kugiriranira impuhwe kugira ngo abo bagiye nibahave baza ba biyumvira ngo turagowe nitwashika nkuko kandi nabo nyene mu mutima boza bagira bati twebwe dutahe tugende dufashanye n'abari kubaratwara egome aho twavayo byari bibi twahunze icyagira kitugirire nabi bagaheza rero bakaza batekanye muri iki gihe ndabona yuko boramuka baje nawe nu amakungu arabibona n'abandi bari mu Burundi barabibona boshobora kuvuga bati nimuze tuzobakirana umuvukano tuzobakirana kubategera ego turabizi ingene intwaro y'imigambwe yamimeze uyu munsi umugambo wose ugira uti noronka abanywanyi noronka abiyongera mu banje nako kantu kariho mu Burundi cyane cyane imbere y'amatora ivyo vyose niho biri mugabo je ntivyombuza ko nigarukira n'umutima utekanye ku ruhande rwabo nabo babakiriye hariho ikintu cyiza nibo barungika babirukanye nibo barungika babaranduriye kutu uduhema bashobora kuba barihishijemo bobafasha kubitegera bobafasha kubona yuko ari ikintu cyiza cobashikana iyo baje bava mugabo kandi udashaka kuza akoroherezwa n'ibyo bihugu byamwakiriye cyanjye bikamurunderera aho yoshobora kwakirwa wewe yibwira yuko ashitseyo yomererwa neza
ama kuri babandi nabo baciriwe uwo guherayo aho mvuga babanye politike bagirizwa ibyo mu 2015 kuba bo barahatse kugira uruhara mu hirikwa ry'ubutegetsi bwari buhari ico gihe nabo ubutumwa gusa nk'ubwo turungitse mu makambi canke buratandukanye
bushobora gutandukana gatoyi kuko abo bari indongozi ariko rero naho bari indongozi nabo nyene sibiko kubyukwica nibwira yuko nabo nyene bagifise agatima keza ku gukunda Burundi ninacyo gituma mbere iyo bari bumvise yuko bimiriwe noneho baca bashangashirwa bakagira iyo mirwi y'ukugwana mugabo bo kumva yuko batimirwa bo kumva yuko batarabwa ibi boshoboye kuzana amahoro ariko ndanze neza yuko amategeko y'igihugu kuri bene kuyashinga no kuyubahiriza bagira bati iri ryararenzwe ko niribanze risubizwe mu buryo jewe nkagira nti no kuri ugo rugero ntihabuze uburyo bwo gushika ku cyiyumviro cyiza, ku cyiyumviro cyotekanya uwo yagiye ahunga ahunga ibyari byabaye nk'umuhinduri 15 nibwira yuko yogaruka yogaruka abo bamwakira nabo bagaheza bakamwereka yuko atagenda ashikira mu munyororo atagenda ashikira mukundi kubura kuburagizwa icyo akora icyo yifuza bagaheza rero bakabishyirana none mu nama ugira ngo n'ubwa mbere uwo yakoze ikibi ashobora kugira ati n'ukuri ubu ndategereye ndashoboye gusaba imbabazi ndashoboye kuba narihenze mugabo uko kwihenda kwiwe biguheza ngo kumuheze mu gahinga uko kwihenda kwiwe kumugirira umwasi w'igihugu ubu no mu myaka yose ntabibana gatoyi.
Murakoze cyane ku nyishu zanyu. Turasubira kuri telefone twakiraga kwavuga kwa ikaze ku ijuru ry'Amerika uherereye hama kabazo kawe kwa Musenyeri mukuru Simoni Ntamwana. Urakoze gakwavu ngaho mu Rwanda ugira umunsi mwiza. Muduge ku ijambo Musenyeri.
Uburenganzira twebwe Ekleziya Gatolika dufise bwo guhamagara bene wacu aho turi mu gihugu kimwe kimwe turimo ngo tubakebure suko tubarusha ubwenge oyaye suko kandi twoba tubarusha inguvu zuko badakuzuku dushobora kubakubita ku munwa yibambewe. Uburenganzira dufise si n'ubwacu, uburenganzira twebwe dukoresha twebwe twirukira nubwo nawe we gakwavu ushoboye gukurikiza n'iryateka ry'umuntu ndakubwira yuko ribwirizwa kubahirizwa ribwirizwa kugirirwa neza umuntu ntiyigere ahungabana mu iteka ryiwe. Iyo rero tubonye ibintu birihungabanya imwe uwo ariko arabigira twebwe turasubira tukamuvunira akaguhe ntiwe ntituja kumupfunga ntituja kumurega handi mugabo twifashe ruto mbere turaheza tukamubwira yuko iyo nzira ariko aracamwo itoshoboka gutekanya uwe n'uwo ariko aragirira ibyo ariko aragira. Twebwe rero dufatira ku iteka Imana yaturemanye ku ijambo ryayo ku ijambo Ekleziya Gatolika igenda irigisha abantu kugira ngo bashobore kurangura gutegekanya umubano mwiza umubano bateza imbere bose.
Urakoze imbere yuko muca mwishura kuri kajya
ngwano zindi
yego
nizo ngwano zindi rero ikibazo cya kabiri niyumvirize umubyeyi wacu papa wewe ashinzwe kugenda arakebura amakungu nukuri ntiyigeze abiteha yaragerageje uko ashoboye kose afatiye nanone kuri iryo jambo ry'umukama, afatiye kuki iryo jambo ry'umukama ritubwira riraba iteka ry'umuntu. Nta bindi twishimbirije.
Murakoze cyane. Hama gamusenyeri, sinzi ko muravyumva, rero abaca bagira ko bavuga ngo muri ivanga muri politike mvuzemo ni Ekleziya Katolika muri rusange. Umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi muravyibuka urababwiye muri 2015 nyuma yaho irasubira ababwira uko gukemura niko bafata nk'uko ivanga muri politike canke politike irajamwe mu byerekeye kugarura intama z'Imana.
Nashaka kubabwira yuko nta buzima bw'umuntu na bumwe na ruhande na rumwe rwabwo rutinjira mu maso y'Imana, rutinjira rutamurikirwa mu ijambo ryayo nta na rumwe. Kuko izo mpande zose umuntu agenda aracisha mu buzima bwiwe zose zikomoka mu ngabirano Imana yaduhaye, ingabirano y'ubuzima. Ubwo buzima nabwo bukaba bubwirizwa gutunganiriza isi, gutunganiriza abantu mu byabo byose. Nicyo gituma rero iyo Ekleziya Gatolika ivuze ibiraba politike bigoramye, nuko biba mbere biriko bironona politike, nuko biba biriko biratukisha politike. Erega ikintu cyose umuntu atanguye kwihendamo gisha cononekara. Bwa buryo bwo kwihenda umuntu aba agomba gukoresha buraheza bugasubiza inyuma ineza yari kuboneka mu byo yipfuza. Nicyo gituma rero na politike arantegera neza n'ubundi wese antegere neza. Na politike ni igice cy'ubuzima bw'abantu kibwiriza kumurikirwa n'ijambo ry'Imana. None umukama Yezu Kristu siwe atubwira ati mwebwe muvukana mwese. None abavukana babiri tubabone bariko bararandagurana, tubabone bariko baratuma umwe ahunga uwundi, uwundi asigara yicaye kutwo wa wundi wa mbere yakora, tuheze tunume. Ntibyoshoboka.
Murakoze. Twakire Didier ku murongo wa telefone. Wundi Didier ikaze ku ijwi rya Amerika, aho uherereye, hama akabazo kawe.
Murakoze gose, ndabahaye mwiriwe kandi ndahimwe cyane gose. Nyine cyubahiro Musenyeri Simoni nta mwana, ndahimwe gose no kumva mwashoboye kumutumira. Sindaguteba, ubwa mbere kwari uko gukenguruka ku mpanuro nyinshi numvise yamaze gushikiriza ngaha hanye. Mbere nshima n'inama yawo ibahuza impanuro bama batanga, izo turazikurikira cyane gose. Nyine cyubahiro Musenyeri Simoni nta mwana hari icyo yavuze mu ntango kijyanye muriko muramubaza ubuzima yabayemo kugeza uyu munsi ari mu karuhuko k'izabukuru. Hariho kimwe yavuze umuryango w'abihebeye Imana, harimo abafurera, abasaseredoti, ababikira mbere n'abakristu barayiko. Ibyo ndabikurikira gose. Yise abuzuriza Imana bigisha ubutumwa bwo gusubiza hamwe no kurekuranira. Ikibazo canje hariho umugwi w'igihugu witwa ngo wo gusubiza hamwe no kurekuranira, donke kumenya kahise irya CVR. Ndashaka kumenya niba ubwo butumwa bwa nyine cyubahiro uyo mwepiskopi basangiye nabo bandi bihebeye Imana yashizeho umukama ufashije gutora bamufashe ubwo butumwa, hari icyo baheza kumbure bagakora na zaba n'impanuro batanga n'irya CVR. Ibyo ndabivuze kuko nigeze kubona igihe kimwe Musenyeri Simoni nta mwana nyene hari ahantu yagiye ari kumwe nabo muri CVR bagiye guhezagira ahantu
ahantu hatawe abantu bishwe muri ya myaka yahera nicyo kibazo nshaka kumenya niba hari ico baheza bagafashanya n'uyo mu gusevera
urakoze cyane Didier ubira umuse mwiza musenyeri Simoni nta mwana akabazo ka Didier gukorana kwa Severa no muryango wanyu wabihebeye imana uvanzemo abapatri afurera n'ababikira kugarukira he kumeze gute
twebwe turi umugwi ufatanye n'inkuru nziza y'umukama Yesu Kristo nabo bakaba umugwi uhagurutse uvuye mu cipfuzo cyagiye kirashikirizwa n'abanyepolitike urabumva badutwara n'abandi babatanze imbere kuko uyo mugwi wajuva mu mwumvikano wi Arusha niho rero mu mwaka w'ibihumbi bibiri niho rero nibwira yuko intumbero twembi tugenda dukurikirana zirashobora kwegerana zirashobora kumurikiranira nkako ukuri kuriranira ukuri n'ukurekuriranira uwo mugwi washinzwe na leta uriko urakurikira n'ukugerageza kumenya ivyabaye mukuri kwavyo uhejeje kumenya ivyabaye mukuri kwavyo uheze rero uduhamagare twebwe byabaye ko twebwe byabereye byabereye imvo y'umubabaro muremure n'ubu ukiriho mbere uko umara iyo myaka niko uba munini gusumba niko uzogora yuko bawukura mu mitima y'abantu hanyuma rero gutyo tugashobora gushika kukure kuriranira kuko tumenye ukuri kuko tumenye wagiye aronona kandi uwo yagiye yonona kuko nawe yamenye ukuri ashobore kugira ati n'ukuri ndasabye ikigongwe Uburundi bwamvyaye ndasabye ikigongwe Abarundi bose bababariye muri icyo gihe kuko abo bari kubarondera ukuri bazoheza bakagerageza bakerekana ingene ibyo byabaye bitabaye gusa kuri kubahutu cyane kubatutsi bonyine ukwabo byongeye kuraba cyane nabonye ibyagiye biraba nko 93 n'ubundi ako gatima kace kagaruka niko zewe nagenda bibona ugasanga amakartier arugaye ibujumbura umututsi ntagereyo kuko abiyuganiye ari abahutu cyanke umuhutu ntagereyo kuko abiyuganiye ari abatutsi ibyo bigaca byerekana ingene uwo mugwi wabo ubwirizwa kutwereka ingene abahutu n'abatutsi bombi nyene bagiriwe nabi maze naho boshika kuri bya bindi bita genocide bakagira bati imwe muri iyo honyabwoko harimo abahutu harimo abatutsi icyo gihe kandi bose nabukubahwa nabukugirira neza ariko twebwe abuzuriza amana twebwe duhagarara kuyindi ntumbero y'ijambo ry'Imana ubwo nyene ijambo ry'Imana naryo ntirindira yuko tutirinda guca irya nino turaba uruhara rwa kanaka n'urwa kanaka oya ntirinda kuja gutondana ibyo byose igicumuro canje nacumvise naho ntogenda kukirata ndashobora kugisaba ikigongwe kandi naho nyine nkumvirwa
ego mbega musenye muri 2015 tugarutse muri bimwe bya twako turavuga ingenye igihugu aho kigeze naho cavuye mu mvuruzo kwiyamiriza ikirengo cha gatatu cy'umuhisi Petero Nkurunziza mwarumvikanye muvuga ko abarundi batarabaja ni naho havuye icivugo gifatwa nk'ica batavuga rumwe na leta y'u Burundi bavuga ngo sindumuje ubuja mwanse kiriya gihe bimeze gute ubu nta icivugo cyacari cyake ndi ngene canke byarahindutse bivanye n'igi
yajewe no kuri sindumuja jewe sindumuja jewe nzogapfana nashaka iho mbere yuko n'abandi bose n'abantu bose banyotewe ukwishyira no ukwizana batagirwa abaja atamuntaza abategeka ikibonekeza yuko atari cyo noneho ibyo byabaye mu bihumbi bya 15 babishize imbere y'abandi bashingantahe atari ababa mu Burundi nguko kwa bo bepiskopi barerekanye yuko iyo icyo kiringo kigira gatatu nyenicyubahiro na kwigendera Perezida Nkurunziza yarondera akari kugishikira buri ubwo buryo nico gituma rero nuno munsi nibwira yuko kitari gushikirwa muri ubwo buryo naho yashubiye gutwara si kuvuga yuko yatwaye afatiye ku ngingo itunganye ika ni nacyo gituma twebwe inama y'abepiskopi twaciye mbere dusokorora akarenge no mu matora yakurikiye kuko nyine tutashaka kwishyira ku iryo tonga ry'ikintu twabonye neza twahavuye tugira tuti si byiza ko tujya gufasha muri ayo matora adatumbereye icyo ibwirizwa shingiro ryacu ryasaba abagiye kwitoza niho rero nibwira ko nuno munsi naho byashobotse bikamara icyo gihe cyo kuvuga yuko byari mu kuri oya twese turazi yuko umuntu wese ashobora kwihenda mugabo ako gato keza kaje kujana nuko kwihenda kagashobora gutuma ikintu kiranguka na buhoro buhoro we naho gitaje ngo kiranguke nkuko abantu bose bari babyiteze
Musenyeri mukuru Simoni Ntamwana turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro ndabisabire mu minota ibiri mugire ubutumwa muhi impande zitandukanye abanyagihugu inzego zitandukanye Burundi mu Rwanda kuko twaciye hirya no hino ibyo bihugu byose mu karere kugira ngo muri 2025 Burundi bugiye kuja mu matora na 2027 bizoshika imitima itekanye ya mipaka yarugurutse n'ibindi bitandukanye twavuze akajambo mutekereye abatwumvise tuhere kubategetsi gushika ku kuba nyagihugu tugaca miza mpunzi nabihebeye imana nakahe
yemujewe mbona ari jambo rimwe yemwe mbona ari jambo rimwe noguma ko kandi ndamutse ndarigumye ko ndamutse ndariranguye nta rindi shano ryogwa ku gihugu cacu nta rindi shano ryo giteranya n'ibindi bihugu tukaramuka twebwe tugiye dutengatiye neza iteka ry'umuntu ineza y'iryo teka ndatse neza yuko iyo turi hose icyo dukora icyarizo cyose kikagenda kivoma ineza yobera iryo teka hose tuzoheza dukundirwe tuzoheza tworoherwe n'abandi bantu bazotwunganira kuko bazoba babona yuko turiko tuja heza murakoze cyane cyo bya Amerika.
Ego Musenyeri Simon Ntamwana twihuta ko ngahoze mutwara diocese nkuru ya Gitega iri ku mugwa mukuru ya politike y'u Burundi mu kamwarigeze no gutwara inama y'Episcopi Katolika muri ico gihugu ndetse no mu mabanga atandukanye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Twashimire cyane kuri kano kanya mwahaye ijwi rya Amerika. Ejo nitwongera kudodora haba muri Gitega canke Vatikano aho muri turiko turayagira muzo twitabe nkuko mwabikoze no munsi.
Murakoze cyane mu kuri nzobigamburuka nzi neza yuko ari ikintu gishobora kunganira bene wacu nzogikora n'umutima wanje wose.
Murakoze mubandanye mugira karuko keza kizabukuru.
Murakoze.
Ego. Akarino ngaha rero nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika duce dusozerera ikiganiro muri isanga cuno munsi mwakoze kudutega biri. Ikiganiro muri isanga mwagiteguriye umwongera mugishikirizwa na Diana Nininahazwe nariko ndakiremesha ndi muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika. Reka nshimire abakunzi batanze ivyumviro abatwandikiye kuri Facebook tutashoboye guhamagara kwera kanya na matelefoni ya gera ducira mwo muradutunga ariko kino kiganiro mukanya muraza kugisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zacu YouTube ni VOA radio yacu na Facebook turakibashiriraho mwinga bw'ivyuma. Nshimire abapfasoni babiri twariko turakorana ni ingenieur Saida Hamdum hamwe na Nadia Ta. Twese tubikebanuriye tubifuriza kugira ibihe byiza mu byo muri ko murakora mu mutwumviriza aho muherereye ku mice ine igize isi yose ahanje turongera makuru ari imbere.